Lidi Gahimbare.
Turi kwa gata nigerekezo gya 11 kwezi kw'icumwaka 2019 n'umwanya wo kubashikiriza makuru avugwa kuri uno mutaga agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abanyeshure batatu barapfuye baguwe ko n'uruhome rw'inzu mu ijoro ryo kuri uyu wa kane biturutse ku mvura yaguye mu ijoro ni muri komine Rutegama intara ya Murambya. Uyundi nawe atogwe ikidiga ku irembo ryaho yarasanzwe aba mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Kayanza. Uruja n'uruza rw'abigisha bakugwaho aho barungitswe gukora bagasubizwa aho bahora bakorera byahagaritswe n'umushikiranganji w'indero n'abigisha 60 bakorera mu ntara za Bujumbura na Bubanza bakidoge iyo ngingo y'umushikiranganji kwitigeze ijya mu ngiro. Bamwe mu bashinga amateka basaba ko hoja urwego rwo guhanahana abakozi hagati ya leta y'u Burundi hamwe na leta z'ibihugu by'abarabu aho bamwe mu bigeme baje gusaba akazi ibyo tuma leta y'u Burundi ihungukira. Tubafitiye na bucana yandi y'ibidukikije dore n'Uwimana niwe ari impinga bw'ibyuma sangwikadze isanganiro. Dasiwe kwa ikadze murano makuru duhera mu gisata cy'umutekano. Hari abanyeshuri batatu babigeme bo kwishyure gisumbuye rya komine Rutegama intara ya Murambya baraye bitabye Imana baguye ko n'inzu aho bari bapanze ku mugwa mukuru w'iyo komine. Umuyobozi w'indero n'inyigisho z'ubuhinga muri iyo ntara akamenyesha ko amazi y'imvura ariyo yaguye mu iryo joro ryakeye yabaye menshi. Impome z'inzu babamwo ziraremegwa ihava ibagwa ko basinziriye. Ibidiga byabo bikaba byajanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru mu ntara ya Gitega. Naye umuntu umwe azwi ku izina rya Nsaguye Patrice yaba mu gisagara cya Kayanza Quartier Gitaramuka yatowe ikidiga mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu ku irembo ryaho yarasanzwe aba. Inkuru ziva mu gipolisi zemeza ko yakubiswe icuma mu mutwe n'abantu bataramenyekana. Abantu babiri bakaba bamaze gufatwa ku mvu z'amatohoza ngo uwo akaba agide uwa kabiri mu kiringo c'indwi yishwe muri iyo quartier kuko ngo hari undi mukenyezi basanze yanigiwe mu nzu iwe. Umushikiranganji ajejwe umutekano Alain Guillaume Bunyoni amenyesha ko hari amashirahamwe y'abigenga yigeze gushaka gukorana na leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganji bw'imigenderanire ariko ngo haza kuba intambamyi zatumye bidatera imbere. Tumukurikire.
Sindiko ndavugira umushikiranganji w'imigenderanire ariko hariho nibaza impamvu zimwe zimwe zishobora kuba zatumye binateba yuko amasezerano abaho. Kuko ndibuka haraciye nk'imyaka ibiri mwaka 2017 ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu bwarakoze intambwe buranavugana n'amashirahamwe asanzwe abikora hari ku ruhande rwa Arabie Saoudite na za Dubai. Haraza n'abantu basanzwe babikoramo amareta n'ahagiranira amasezerano si leta ifata abantu ku ruhande rwayo ngo ije kubakoresha aba ari amashirahamwe abijejwe kandi yabigenga ashobora kuza arafasilita ubwo ruja n'ubuza uguhanahana abakozi. Inamba ya mbere niweza ko yahabaye hano mu Burundi nta shirahamwe na rimwe rihari. Abaje ubwa mbere rero barashitse bakorana n'abantu b'abayisikuronga n'amasezerano atarasinywa baba batanguye kuza baranyuruza abantu. Dusanga abana babigeme benshi bari bamaze guhabwa amapasiporo abandi bamaze kuyandikisha abandi banamaze kugenda nayo masezerano atarabaho. Uko amasezerano ahabaye niyo atahari kuri ayo makompanyi abikora inyungu simwe. Iyo atamasezerano ahari bungu kumurengera. Iyo amasezerano ahari naho baryaciriritse bagatanga n'ikuri. Nibaza rero yuko mu bushikiranganji ubijejwe bashobora kuba babanje gusubira inyuma intambuko nka nkeyi kugira ngo bitunganye neza. Kuko icyo gihe bavuze ngo bakeneye ubwa mbere ngo reka tubaze dupimire ku bigeme kandi bakeneye ngo batarenze imyaka 23. Twagiye kubimenya tubona abana babigeme bafise imyaka irenga na 23 na 30 babesha amatariki yabo y'amavuko baje gusaba pasiporo. Ugasanga umuntu wari usanzwe uzi n'umwaka yavukiye ko acavuze ko avuga ko afise umwaka imyaka 21 kandi afise na 26. Ico turamenya yuko hambavu y'ivyo bari bemeye gukorana na leta bari ko baratrisha. Ubu rero tuzoheza dutanga ubutumwa ku mushikiranganji mugenzi wacu hanyuma turangire ibyogenda neza.
Bamwe mu bashinga amateka basaba ko ubwo rwego rwo guhanahana abakozi hagati ya leta y'u Burundi hamwe na leta z'ibihugu byo mu barabu aho abo bigeme b'abarundikazi babandanya baja gusaba akazi. Bashinga amateka bashikirije ko icyo cyiyumviro aho umushikiranganje w'umutekano yariko yishyura ibibazo byabo kuri uwa kane kubgabo batowe n'abanyagihugu ngo hamwe gwego gojaho leta y'u Burundi yohungukira n'ubunyene tubakurikira
bari bihugu bimwe bimaze gutera intambwe bikagiranira amasezerano yo guhanahana abakozi mbere muri aka karere kiratu kibatwe twenyine dusigaye kugira ngo murabona n'ubushomeri n'ibyinshi abantu bagenda bashaka kugenda mu muco mbere n'igihugu gishobora kubatorera koyoko
aha mu Burundi kutuguma twagirizwa ngo hari urudandazwa rw'abantu habuze iki kugira ngo ubushikiranganje bw'abakozi ba leta bushobore gufasha amashirahamwe amwamwe itunganije kugira ngo yigiranye abajene birirwa kumarigara bashobore kugenda ko dufise n'ubuserukizi bw'igihugu babagiye abantu ijana bakaronka akazi hariya ntazi neza ko bazogaruka bakarungika mbere ya madovize bakayarungikira imiryango yabo ngaha kugira ngo bashobore kubaho
cendagira mvuge ubundi mu guba barundi hariho rero amasezerano nabaje umunyakenya mu directeur general wa Agence de Placement du Mendevre ene kompanyi privé yo muri Kenya hanyuma nari numvise ko hari habarundi ahubwo bava ngaha bagenda muri Kenya bagaca barondera impapuro za Kenya bagaca batanga amahera y'amakomisiyo ku Agence de Placement yo muri Kenya bagaca bagenda bitwa abanyakenya ku buryo n'u Burundi budashobora kusubira kumenya abakokera barabarundi bacyari bacha bagerageza kwitwa abanyakenya ariko ayo Agence de Placement abazi ko ari abanyamahanga babigira ibigiranka bashyeho ntibasubire kwakingira
amaji yabashinga amateka tukayakesha mugenzi wacu Oba niyo nkuru yari yakwirikiranye ibyo bikogwa Tandatu zirenga kiminota mirongo itatu n'itatu amakuru twabateguriye arabandanya mu bijyanye n'indero umushikiranganje w'indero yahagaritse uruja n'uruza rw'abigisha bakugwa aho barungitswe gukora bagasubizwa aho bahora bakora mu rwandiko umushikiranganje yasohoye ku igenekezo rya cenda gitugutu turimwo jambyandirahisha yemeza ko icyo gikorwa gihagaritswe kugira gisubigwemwo ariko umugwi w'abigisha bagera kuri 60 bari barungitswe gukorera mu ntara za Bujumbura na Bubanza bidogera ingingo y'uwo mushikiranganje yidogera ingingo umushikiranganje yari yafashe ko kubasubiza mu gisagara cha Bujumbura ko itigeze ijya mu ngiro Erinibel nibigira
Gugwandiko rusubiza ubigisha ku kazi rwarungikiwe umuyobozi ajejwe indero mu gisagara cha Bujumbura ku wandwi rusami 2019 rugira ruti nduguruye twa mugina ndi niteka ryo kubarungikira icegeranyo cyo kugarukana bigisha 60 bo kugarukana aho bahora bakora harimo 9 bahoze mu buyobozi bukuru ndugaye twa mugina bamwe muri abo bigisha 60 bemeza ko barindiriye kugarukanwa mu gisagara cha Bujumbura ariko ngo amasa ahera mu nzira byongeye ngo bari babwiwe kurindira umwaka w'ishure z'ukwezi kurenga utanguye
ministre yasohoye ikete kugira ngo dushobore kugaruka gukorera mu gisagara cha Bujumbura mugabo birananirana byuko borishira mu ngiro mu kwezi kwa gatano itariki ndwi twategerezwa gutangura gusubira gukorera kazi kubwigisha mu gisagara cha Bujumbura mugabo nuno munsi ndacari hahandi
kuva mu kwezi kwa gatano tukimenya ko twagarutse batubwiye ngo tuze kuzana ama testation de service actualise turayaza mbwa mu nyuma bicabira hagarara
abo bigisha bavuga ko bashasha bahawe akazi vuba uno munsi bakorera mu gisagara cha Bujumbura bafise amakenga ko nabigisha bashasha bariko barahabwa akazi uno munsi bashobora kuja mu bibanza ngo bitari bibagenewe mu gisagara cha Bujumbura
twebwe gushika uno munsi akababaro dufise hanini nuko hari abantu babayangaje mu kwezi kwa mbere nibo babo bari gutegereza kudusubirira ku ikete ministre yanditse iyo turi ku mashuri ya ruguru iyo badusize ubu rero ikibazo gihahagaze turiko turumva ko hari gira habe iyindi yangajuma bishoboka ko nubu babandanya bangaje mu gisagara ivyo bibanza twarimwo bakavyokipa
abo barezi basaba gutunganirizwa ingingo y'umushikiranganje w'indero ikaja mu ngiro
dusaba iyo kete rije mu ngiro twe yari turigira kabiri turakomya amashi n'umukuru w'igihugu abyumve
dufashe mudushikira aho tudashobora gushika
twebwe rero no munsi ndi konsaba ko borishira mu ngiro kugira ngo dushobore kurenganurwa ngaruke gukorera mu gisagara cha Bujumbura
ikinoja cyake kitutana ubwoba hace haza communicate twabonye tuvuga ko twebwe muvuma dohotu isipandi dace bitora ubwoba ko ikibazo cyacu kitazokwigwa tugagoma iyo badushize
turondeye uwandikiwe ugo rwandiko umuyobozi w'inyigisho mu gisagara cha Bujumbura Patrice tuhabonye imana yabwiye uruganda rwa radio isanganiro kwiyonga ingitagiye mu ngiro kubera utunenge twarimwo akizera ko abo bigisha bazotunganirizwa hafatiwe kubigisha bashasha bariko barahabwa akazi
Eri ni bene nibigira urakenuye mu bijanye n'imibano abantu bakoregwa mabi afatiye gwitina bari hagati jana ni jana na 200 nibo bakigwa n'ikigo seruka kukwezi bishikizwa na Melance Nyabenda cegera cyo serukira imbere y'amategeko ishira hamwe rijejwe kugwanya amabi afatiye gwitina anasigura ko amwe muri ayo mabi harimwe gufatwa ku nguvu hari kuri uyu wa gatanu mu ruganda go kwigisha go kwiga ikigwa aho gitegeko rijanye no kuganya mabi afatiye ugitina rwatunganijwe n'ishirahamwe ISV hamwe n'ubushikiranganje bw'agateka ka dina muntu ku bantu bose barabwa n'ishigwa mu ngiro giyo tegeko na inka zirenga 150 zari zimaze iminsi ibiri zugaraniwe mu ishyamba cimeza rya Rukoko zararikuwe kuri uyu wa kane ku mugoroba na buramatari arongoye intara ya Bubanza abanje kumviriza benezo n'abari bazifashe mu stane wa komine Gihanga akibutsa aborozi ko bibujijwe ko ibitungwa bija bukibarabara rivi Bujumbura rija mu ntara ya Cibitoke
uraca ugacana yandi mu bidukikije
Uchana yandi bidukikije guteza imbere ibitegwa ku ntara kama regionalisation de culture mu migi gifaransa ngo baraba aho igitegwa kimenyere na cyane cyane cyimbuka cyane ibyo bivugwa n'umwigisha wa kaminuza akaba n'umuhinga yanonosoye ibijyanye n'umwimbo w'ibitegwa kubwiwe ngo leta yarashize imbere ibitegwa bimwe bimwe byoteza imbere ku ntara kama nk'umuceri ibigori n'igitoke Deni bandusha ubwenge arongera akamenyesha ko hariho ikibazo cyo guhana iby'imbugwa kubera ikibazo c'amabarabara Kristela Niziga
Guteza imbere ibitegwa ku ntara kama mu Burundi ni icyumviro cyatanguye kuvugwa n'abari mu gisata cy'uburimyi kuva mu mwaka w'2006 Deni bandusha ubwenge yanonosoye ibijyanye n'umwimbu avuga ko umuntu arabaho igitegwa cimbuka cyane bisunze umuyaga amazi n'isi akaba ari nahashira ingufu no kuvuga uburyo n'ifumbire ijyanye n'ico gitegwa kanisoko yacu
hari ibitegwa novuga mu Burundi bita ibitegwa by'imbizi imbere aha batoye umuceri mu ntara gicho gitegwa kimera ni ntara zo mu kiyaya ni ntara zahagereranye aho twita le plateau centre igitegwa cy'ibigori se nuvuga ko turashaka kuri byinshi hariho ntara kiziko kirimwamwo ntara y'umugamba ni ntara y'ubututsi ariko hakajamo ni ntara ivyo twita le plateau centre igitegwa cy'ibiraya igitegwa cyo mu Burundi ugasanga ibihaya ku isoko biriho kandi byarimwe hehe mu ntara z'imisozi
zimwe mu ntambamye zijyanye no guteza imbere ibitegwa ku ntara kama nuko abantu usanga bafise umurima muto nkuko uyo muhinga bandanya bisigura
rero ingore kugira mu gihugu cacu ni ngorane gareke amabarabara nuko abantu bashikirana urundi rw'igihugu gito yuko mu Burundi ari ngahe Bujumbura canke ari mu rindi ntara yoshora kuronka ivuye mu Kirundo bitagoye mu minota mikeye mbere cha kabiri abanyagihugu barya gute byose baravanga kandi bafise umurima muto ugatuma ko hamwe twebwe twoje muri bya bindi ko umuntu yizizira igitegwa kimwe canke bibiri canke bitatu uco sanga utwo tuntu duto duto natwo atubura
akarusho kari mu guteza imbere ibitegwa ku ntara kama umuhinga Deni bandusha genge avuga ko umwimbo uboneka ku bwinshi ari naho hava amahinguriro ashobora gutanga akazi
aho bafashe ibyo byimbo kwa kabihingura abantu baronka mwendisi izo ndisira gikoze ko ziravuga abakora mata ubu hari abantu benshi bari mu mata hariho abantu benshi bari mu muceri ukabona makamyo n'amakamyo atwaye ibyinjya zijya hariho abakoraho izo nka zororerwa bagabura izo nka bakoresheje sondori ako kose nakazi
kubwiye muhinga yanonosoye ibijanye n'umwimbo w'ibitegwa ngo leta yoshira imbere imigambi yo guteza imbere ibitegwa gwa kama ku ntara nabikorera utwabo bagafasha
abambere umuntu yohera ko leta iragira imigambi yo migambi yabura bafasha abantu bakomeye bo gushiramwe tutigira tuvuga kesha nabantu bikore twawo nuko ibyo bintu biterezwa kujuramwe nabantu bikore twawo akagirica fashishije kumunyagihugu iyo hageze ko batanga imbutiro banuye ifumbire kugira umunyagihugu aronke icyo bita matière première yugira industrie
uyo muhinga Deni bandusha ubwenge abona ko amabarabara afatanya intara kama z'igihugu yokogwa kugira nk'abari mu ntara kama imwe baronke ibivuye mu zindi ntara kama
Kitera niziga mura kinuye n'umutumire wa wakawe no gahazoze hano makuru ariko mbere yuko dusezerana ndabutse zimwe mu ngingo nkuru nkuru zaridi yagize abanyeshure batatu bare bapfuye baguwe ko n'uruhome mwijuru ryo kuri uyu ricari kuri wa gatanu mvura nyinshi yaguye baguwe ko n'uruhome nayo umuntu umwe akaba yatowe igiziga ku irembo ryaho yarasanzwe aba mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Kayanza Ruja n'uruza rw'abigisha bakugwa aho barungitswe gukora bagasubizwa aho bahora bakorera byahagaritswe n'umushikiranganji w'indero abigisha 60 bakorera mu ntara za Bujumbura na Bubanza bakidogera iyo ngingo y'umushikiranganji ko itigeze ija mu ngiro ne bamwe mu bashinga amateka basaba ko hoja urwego rwo guhanahana abakozi hagati ya leta y'u Burundi hamwe na leta z'ibihugu by'abarabu aho bamwe mu bigeme baja gusaba akazi ibyo tuma leta y'u Burundi ihungukira reka nshimire mwebwe mwese mwarimu yateza biri nshimire Dorine w'Imana yarahagarira mu higa bw'ibyuma Lydia Gahimbare nabashikije nk'abandi bifuje kugira umutaga mwiza